Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ya Samianira i Washington DC mu kirundi na mu kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese namwe bakunzi Radio Ijwi ya Amerika. Muri kumwe na Frederic Nkurikije. Umupaka gihugu cha Kongo gisangiye n'igihugu cy'u Rwanda abategetsi banura abakora ibikorwa bikoranyamwo abantu benshi kwirinda kiza cha Ebola.
Kwabwiye abanyarwanda ari abakora amateraniro ari abategura imikino ari abategura imyidagaduro ihuramo abantu benshi ibi byose no kwitonda muri iki gihe icyorezo kitarabasha kurangira ngo gikumirwe mu gihugu cy'abaturanyi no kugira amakenga.
Uyo ni Diane Gashumba umushikiranganji w'u Rwanda ajejwe amagara y'abantu. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye imigambi yo kugwanya inzara mu Rwanda, ikibazo cy'amazi mu ikampi impunzi ya Murongwe, hamwe n'ikibazo cya rusansuma mu ikampi impunzi ya Nduta mu gihugu cya Tanzania. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Bekariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino twategura ibintu mu gihe wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Frederic, ndamutse n'abaduteze amatwi muri Afrika. Robert Mugabe yigeze kuba ari perezida wa Zimbabwe aracari mu bitaro muri Singapore hamaze amezi anavurwa nk'uko byashikirijwe n'uwamusubiriye perezida Emmerson Mnangagwa ejo ku munsi wa mbere. Mnangagwa yashikirije ko Mugabe w'imyaka 95 amaze igihe avurwa indwara itashizwe ahabona kandi ku miti ariko arafata iri kwiramugirira akamaro. Mnangagwa yari yatangaje mu kwezi kwa 11 umwaka uheze ko Mugabe atakibasha gutambuka kubw'indwara n'ubusaza. Leta ya Zimbabwe yari yatangaje mu kwezi kwa 4 ko Mugabe yagiye muri Singapore kwivuza kandi ko byari byitezwe ko tahuka hagati y'ukwezi kwa 5. Leta ya Tanzania kuri uyu wa mbere yaregetse ku ivyaha byo gukoresha amafaranga mu buryo buteye kubiri n'amategeko, kudatanga amatagisi, gufasha mu bugizi bwa nabi umumenyeshamakuru yitwa Eric Kabendera. Kabendera akurikiranwa n'ubutungane bwa Tanzania kuva ku itariki 29 z'ukwezi kwa 6, yagirizwa ko yabikoze hagati y'umwaka wa 2015 no mu kwezi guheze. Umenyesha makuru yikorera ku giti ciwe yamyanegura leta ya John Magufuli n'umugambwe uri ku butegetsi cama c'amapinduzi, mu makuru yanditse mu binyamakuru The Guardian, The East African na The Times of London muri ico gihugu cya Tanzania. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi hamwe n'imihari iharanira agateka ka muntu bavuga ko gukurikiranwa kwa Kabendera ari ingendo ya leta ya Tanzania yo kuzivya ibimenyesha makuru. Perezida Donald Trump wa Amerika yategetse ejo ku munsi wa mbere ko amatungo ya leta ya Venezuela ari muri leta z'umwe za Amerika afatwa. Nibihano ruhasha bifatiwe leta ya Nicolas Maduro gushika ubu. Ntaco leta ya Venezuela iravuga kuri iyo ngingo ya Amerika. Leta z'umwe za Amerika zarushirije kongereza ibihano by'ubutunzi no kuremera perezida Maduro kidiplomasiya kugira agondozwe ave ku butegetsi, ariko ntaco vyashitseko. Perezida Trump mu ndwi iheze yashikirije ko hari ikintu agiye gukora kuri Venezuela. Ntiyashikirije icari cariko yamye avuga ko gukoresha ingufu za gisirikare ari kimwe mu bishobora kuzokoreshwa na Amerika. Urusiya na Cuba biza byararungitse inteko zabo gushigikira leta ya Maduro. Ubwongereza bwifatanije na leta z'umwe za Amerika mu gucungera amato aca mu kigobe cya Hormuz, nk'uko byashikirijwe n'umushikiranganji w'Ubwongereza ajejwe kwivuna abansi Ben Wallace. Ubushikiranganji bwa Amerika bwo kwivuna abansi bubicishije ku muvugizi wabwo bwashikirije ko bwakiriye neza iyo ngingo y'Ubwongereza yo gucungera urujya n'uruza rw'amato muri ayo mazi. Iran yarafashe ubwato butatu bw'abanyamahanga buca muri iyo nzira. Bumwe muri ubwo bwato bwafashwe bwariko ibendera y'igihugu cy'Ubwongereza. Abantu baharugwa mu majana baragize imyerekano ku murwa mukuru wa Kamerune basaba kumenya irengero ry'ababo bafunzwe bimuriwe ahatazwi mu ndwi iheze. Abategetsi ba Kamerune bimuriye abo bantu mu kindi kibanza inyuma yaho habaye imigumuko mu bihero Yaounde abo banyororo bimuwe inyuma y'imigumuko yabaye mu kwibohero rya Kondegui ku itariki 22 z'uku kwezi kw'indwi guheze abanyororo bavuye mu gice cya Kamerune kivuga icongereza nibo bashagaje ku kibuga cibohero biyamiriza umurengera wabo hamwe n'uburyo babayeho nabi hamwe n'igihe kirekire bafunzwe badacirwa imanza umuvugizi wa leta René Emmanuel Sadi yavuze ko izo mbohe zahanywe kuko zagize uruhara muri iyo migumuko
urakoze ya Louise kumakuru hije kudushikiriza tubibutse nshuti mwese ko mwe murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika isamirira i Washington DC mu Burundi no mu Kinyarwanda mushaka kandi no kudukurikira kukibanza twandikira ko amakuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
amakuru tiyatanguye mu Rwanda aho umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame yatekamu abagwiza atunga akabasaba gushira imitahe myinshi mu gisata c'uburimyi no kurwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi wahoze yatwaraje guca Nigeria Olusegun Obasanjo wiwe abona kwama leta ariyo akwiye gufata iya mbere ivyo byavugiwe mu nama ihuza abahinga mu kurwanya inzara muri Afrika inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver Nyonkuru
abahinga batandukanye bashetse ku masezerano amagarira umwe wese mu gisata jejwe yaba leta abikorera ku giti cyabo amashami mpuzamakungu yitaho uburimyi amabanki n'abandi gushiraho ingamba zifadika zo kurwanya inzara n'indwara zituruka ku gufungura nabi muri Afrika umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame aributsa ibikuru bikuru biri muri iryo tangazo
the communique puts a heavy emphasis on implementing
ati ritangazo rushizo abona rishimangira ko ingingo zifatwa n'amareta canke abajejwe uburimyi abikorera ku giti cyabo n'abandi babwirizwa kuhabera amaso mu guhangana n'ikibazo cindagurika y'ibihe kugira ngo ntirigire ingaruka mbi ku burimyi iri tangazo rivuga kandi ko intambara canke umutekano muke bituma inzara iba nyinshi imiyoborere nayo nyene n'urufatira rw'ibyo twifuza gushika ko kugira ngo afatwe ingingo zibereye mu burimyi
agriculture policies
abikorera ku giti cyabo n'abanyamitahe bahamagarirwa gushira imitahe myinshi mu gisata cy'uburimyi
productive agriculture depends on a complex
kugwiza umwimbo w'uburimyi bisaba ingufu nyinshi yamara dusanga abanyafurika babifisemo uruhara womenga ntibasenyera ku mugozi umwe turi mahato kandi bike hakoreshejwe n'ubuhinga buke amahinguriro ni make kandi ni mato ubuhinga bwa none ntiburashinga imizi mu burimyi n'ubworozi umurimyi atakaza umwimbo mwinshi kuva agisoroma gushika ashoye ku isoko ikirenze ko twimbura bike ugereranje n'ibyo dushoboye kurima titwavuga ko ihindagurika ry'ibihe ari ryo nkwezi y'amarere kuko nimere yuko kiba ikibazo twimbura bike
climate change becoming a factor
umushikira nganje ajeje uburimyi Gerardine Mukeshimana aratanga akarorero k'ingene ubuhinga bwa none bwatanguye gukoreshwa mu iterambere ry'ubworozi mu Rwanda
kimwe nkuko ikoranabuhanga rifasha abahinzi kwinjiza imibare cyangwa se uko umuhinzi ahagaze noneho amabanki akaba yabona yuko ari umuntu usanzwe ufite ibikorwa bibasha gutuma yabona nka nkinguzanyo dufite n'indi program y'ubwishingizi mu buhinzi n'ubworozi twahoze tuvuga umuhinzi aho yaba ari hose cyangwa umworozi hari nk'amahere na dukoresha kugira ngo inka ibiri ifite ibiyikorerwa byose bigaragare noneho bwishingizi yaguze akaba yabukoresha mu kugira ngo ashake inguzanyo yamufasha mu bikorwa by'ubuhinzi ariko nanone hari byinshi bikorwa nko guhuza abafite umusaruro n'abawushaka kohereza amakuru afasha abahinzi bikorwa ku matelefone bikorwa ku buryo bw'ikoranabuhanga butandukanye
aho niho wahoze atwara igihugu cha Nigeria Olusegun Obasanjo afatira mu kuvuga ko amareta ariyo abwirizwa gufata ya mbere mu kugwanya inzara no korohereza abanyamitahe mu gisata c'uburimyi. Ati twibaze tuti Afrika izo bishoboje kwihaza mu biribwa mu mwaka w'2025 mu gihe n'ubu impinga ikiri ndende. Ati turabaho tugejeje igikorwa ubu kuko sikera inyishu ni ego birashoboka mu gihe dusheze hamwe inguvu tugasenyera ku mugozi umwe kandi tukagira icerekezo kimwe. Ubushakashatsi nabwo bubwirizwa kugira uruhara rukomeye kuko uburimye butagira ubushakashatsi bumeze nk'imodoka yogenda itagira moteri. Erega muri Afrika hafashwe ingingo nyinshi n'amajambo meza menshi yaravuzwe yamara ikibazo gikomeye gihagaze kugushira mu bikorwa ayo masezerano. Igikenewe ni kinone no gushaka kwa politike mu gushira mu ngiro ivyemejwe mu kugwanya inzara n'ingwara zituruka ku gufungura nabi.
Political action, right.
Inama irangira kuri uyu wa kabiri niyo ku rwego rwo hejuru mu gufatira hamwe ingingo zo kugwiza umwimbo mu burimyi kugwanya inzara n'indwara zituruka ku gufungura nabi muri Afrika. Uretse abaseruka ibihugu birenga 30 bagitavye harimo kandi nibanki y'isi yose amashami mpuzamakungu gita uburimyi nka FAO, FIDA n'abandi. Pierre Clavier ni inkuru Kigali ku bwijwi ry'Amerika.
Urakoze Pierre Claver. Dukubitire mu Burundi aho havugwa kubidukikije bibangamirwa iyo abantu yinze ibinogo haba mu kubumba amatafari, gucukura umusenyi canke amabuye, ibinogo bikaguma bitaziriye. Ni inkuru ya Desire Hatunimana umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika.
Mu ntara ya Ngozi ababumba amatafari haba ku mitumba canke mu biyaya eka no mu myonga bakoresha ibumba baribonekeza nka hose makomine 9 gize iyo ntara ya Ngozi iri mu buraruko bw'u Burundi. Naho hari amategeko y'urwego rw'igihugu rujejwe gukingira ibidukikije OBPE rusaba ko ababumba babanza kuja mu mashira hamwe hanyuma aho bakuye ibumba bagasiga bahafuriye ibinogo bitazibiwe nivyo vyinshi. Ku musozi wa Maruri muri komine ya Gashikanwa yaho mu ntara ya Ngozi ibinogo bidafuriye biruzuye. Abakora uwo mwuga bakavuga ko batanguye ako kazi babihasanga nk'uko unabishikiriza.
Kubera mu mwaka wahera amategeko ntibwa habe ariko ubu ho baje kudushikiriza ngaha batubwiye by'ukuri ati ikinogo muzokuyimba muze muce muri abakuntu musiga mu gifuriye. Tuvuyemo nyene dushatushika twafuriye nta nkeye kadushatushika twafurira ariko kugera nk'uno munsi ndumva yuko ikinogo twiyimbye tutagifuriye nari bihano ibyo bihano byo shaka kusha ndabyitega nyene yuko isha nda nzosha tugenda tuyifuriye uko tiba turakora ngaha abantu zeko barabumbisha ngaha.
Naho hari abamaze kumenya ko ahavuye ibumba basiga bahazibiye mu ntumbero yo gukingira ibidukikije hari abavuga ko bahawe akazi ariko ibyo kuzibira ibinogo atavyo babwiwe.
Kubumba tubona bine biza bukebuke gacha afise uburenganzira kuba umubosi arafise nabone ahaciyishe usanze warengereye ubundi ni mishwani se haba vya kera twari yadukiza ugasanga nk'umwe yagerere yahayimba agapfa kuyimba mugabo ubu kugira tubimanukemwe twahenze guhabwa uruhusha n'ababosi baba baduhaye amafaranga tubabumbi dukurikiza ku ruhusha rw'ababosi ntiturengerere umubosi kuko bari batubwiye kuzobumba amatafari atawurengereye ubundi ivyo byo gufurira ikinogo ntabyo bari batubwiye.
Umukuru w'umutumba wa Maruri aremeza ko akarusho kibonekeza mu bijanye no gukingira ibidukikije naho impingi kiri ndende kuri bamwe bamwe mu bamumba amatafari.
Akarusho kahari ubu nuko bakora nk'ishira hamwe kandi bagakora ibizwi n'amategeko komine iba yabasinyiye iba yabemereye bagakora bizwi n'amategeko. Ni nkuko rero mukumva zuko bizabisanzwe bizwi n'amategeko bategerezwa gukurikiza amategeko igihe baje kuhabumbira bagaca bagenda bahafuriye.
Ibinogo bitazibiwe vyica vyinshi bivugwa n'umuhinga mu bidukikije Mamersa Bushimike ahamenyesha ko ibitotaye bitakara bigahitana kanovera kisi.
Ivyo binogo rero bitazibiye turatakaza ibintu bitotahaye vyose vyaho bakuye ibumba vyaho basaturiye kuko haba hari ibinogo. Iyo dutakaje rero ivyo vyose bitotahaye no kuvuga vya vyatsi ya nkukura ikibarya nawe iyo nkukura nayo ukabuzi kwifise inkurikizi mbi cyane. Rero ivyo vyatsi iyo bitaka iyo bihavuye kubera ivyo binogo batazibiye turatakaza cyane uburyohe bw'isi bwari ngaho buca bujana na yankukura. Ibindi dutakaza n'ibinyabuzima byaba muri izo bitotahaye, byaba muri izo byasi, byaba muri utwo duti duto duto, twa dukoko bita bacteri decompositeur mu rurimi rw'Igifaransa, aritwo dutuma haba akanovera k'isi urimye akimbura. Kubera rero ibyo binogo bitaba bizibiye, urumva ko tuba duhombye ibitari bike.
Uwo muhinga mu bidukikije ahantu urashimitse abajejwe intwaro ku mukozi wa OBPE ari muri buri komine yohabwa ijambo mu manama yose atunganywa na komine kugira agomeyerekana inkurikizi yo kudakingira ibidukikije.
Turasaba umuntu wese aserukira OBPE mu komine yose yo mu Burundi, hariho umuntu aserukira OBPE ajejwe kubahiriza amategeko agenga ibidukikije, uwo turamusaba dushimitse ngo yame yegera abo bantu bafyatura amatafari, abibutse ingene bokurikiza ayo mategeko boyubaha, yongere abigishe inkurikizi mbi igihe batazibiye ivyo binogo turazi neza ko abizi. Azofashwa n'abajejwe kurongora umutumba n'abajejwe kurongora ikomine. Misi yose yamajana n'abo bajejwe kurongora umutumba, iyo bagize amakoraniro yibuke kuvyibutsa, bamuhe iminota itanu kuvyibutsa abo banyagihugu, yongere yibutse amategeko agenga ibidukikije. Na ntaryo rero amategeko yame yubahirizwa, kukubera atubahirijwe ibidukikije bidakingiwe ni ingaruka mbi ku buzima bwacu, ku ruvyaro rwacu, mbere no kubaba mu Burundi bwose.
Uwo muhinga rero amenyesha ko kiretse ingaruka mbi ku bidukikije ibinogo biva mu ibumba canke ibindi bicukugwa mu kuzimu bidafuriwe, amenyesha ko n'impanuka ziva kuri ivyo binogo zishobora guhitana abantu n'ibintu. Desire Hatunyimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Impunzi z'abarundi ziri mu kampi induta mu gihugu cya Tanzania zisaba ishyirahamwe HCR na leta ya Tanzania kongereza iminsi yagenewe usansuma rw'impunzi ruriko ruraba. N'inkuru ya Fidel Sabimana.
Nkuko bivugwa n'abo barundi bahungiye mu ikambi y'Induta ni muri district ya Kibondo, intara ya Kigoma, mu gihugu cya Tanzania. Icyo gikorwa cyo kubarura impunzi cyatanguye kuri uno wa mbere, cyatanguye mu musunikano mwinshi aho bacanako bahonyangana. Ku bw'izo mpunzi, ibyo byaturutse ku biharuro byinshi by'abiyandikisha mu bibanza bike. Aba ni bamwe mu bavuganye n'Ijwi rya Amerika ku muhingamo w'uno wa mbere, aho bavuga uko icyo gikorwa gitunganijwe n'uko umwana w'uruyoya yatakaje ubuzima ahonyanzwe, undi mukenyezi yibungenze nawe nyine akaba yaratakaje ubwenge aho nyanzwe.
Mbega tugishyize bavuze ngo akaba yitanze maze barasa n'abantu no mu bibuga bati none ya mbere kiraje ya mbere hamwe barazinze nindi kungene bagiye tubona aho muzona gatanu barinjiye mwamu ya gatatu barinjiye ako ntikarananirwa rwatangura kurira ku ifeza bashyira abafasha kurira ku ifeza abandi baca mutu arabakabaye uwo mwana rero bamubonye igipolisi kiriho kiragwizagwiza
igipolisi kiriho kirasunika abantu kugira ngo uwo mwana rero yaguye atwa njyariho niwengera nk'abantu igihumbi bashobora nawe uko turubera
nawe uko turi gusamagara wowe
none ubu nyine ku mugoroba naho bahengera abantu barushe ushabyanga batanu
bafashe batuma ko amazone menshi nko kuri senta ya mbere bari batumye ko abantu guhera muri vila muri zone ya 13, zone ya 14, zone ya 15, zone ya 16, zone ya 17, zone ya 18, zone ya 19, zone ya 20, zone ya 21. Ayo mazone yose yahuriye kuri senta ya mbere iri mu zone ya 5, hanyuma kuri senta ya 2 iri situwe mu zone y'indwi, hacakoranira amazone ya mbere, zone ya 3, zone ya 5. Mukibuka neza yuko ayo mazone 3 ya mbere, ya 3 n'ya 5 na mazone abamwe abantu benshi 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 cyane. Rero izo ngorane z'umwana yapfuye byabereye kuri iyo senta ya 2 iri mu zone y'indwi, ni ukuvuga baratoni wewe uratonda n'umujyango wawe bakabambika imiringa ku maboko. Iyo miringa ku maboko rero bayambika abantu bose baba mu ikambi kugira ngo mu nyuma hazocaba irindi barura ryo kubahamagara bababaza ibibazo babakura ko ya miringa. Hanyuma n'uwo mugore nyina yafise imbanyi bagundanye baramuta hasi arata conscience byose byabereye kuri iyo center nyine ya kabiri iritwe mu izo n'indwi
kubona asere itekura igikorwa cibarura hanyuma kigahitana ubuzima bw'abantu. Ukuri byatobabaje cyane byatobabaje gose kandi n'ukuri uravye ngire igikorwa bari babitunganije babitunganije nabi cyane kuko bahamagaye amazone menshi bahamagariye rimwe abantu benshi kandi bafise abakozi bakeya arivyo byarinze guhekura abavyeyi. Rero twebwe ikintu twosaba abarongoye inkambi abarongoye hasere ko bogira urutonde rwiza rw'ibyo bikorwa bagapanga abantu ku mazone bagapfuma bongeza iminsi y'icyo gikorwa kuko bavuga ngo ni kizomara iminsi itatu bagapfuma bongeza kikamara iminsi itanu kandi bagahamagara abantu bake bake kugira ngo basubire kuba ingorane nk'izi.
Ijwi ry'Amerika ntiryashoboye kuronka uburongozi bw'ikambi ya Nduta co kimwe nawo mwishyirahamwe HCR. Amakuru twahawe na bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe HCR ishami rikorera mu ikambi ya Nduta nuko bose bafatiriwe n'icyo gikorwa cya rusansuma kiriko kirava cikogwa kibarura gimpunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania kigeze ku munsi wa kabiri bikaba bitekanijwe ko kizomara iminsi itatu mu gihe atamisi yokongerezwa.
Urakoze Fidele. Muri impunzi z'abarundi ziba mu ikampi imurongwe iri muri sekitori ya Mutambara teritwari ya Fizi intara ya Kivu Epfo zivuga ko zigiramiwe n'ikibazo cy'amazi kuko amazi zari zisanzwe zivoma yagabanutse muri iki gihe cy'uruzuba. Ni inkuru ya Evedaste Ngabo yaraganiye n'izo mpunzi. Reka tubatege amatwi.
Nukura amazi arakenye kuko tubyukiza umunani saa cyenda tuganira ku ibombo hari gihutonda ukaba umuntu w'icumi wa cumi n'umwe cumi n'ababiri nturonka amazi. Amazi arakenye kabisa. Abana bambara impuzu zitameshe kubera ikibazo cy'amazi.
Twega turi mu mirongo ibiri no mu icumi n'umunani tuje kuvoma baranka kuduhereza amazi. Bamaze gutwima amazi tukaca tugenda ahantu hari biziba binuka bikaba ari byo tuvoma bikaba ari byo dutekesha tukaca tubisanga mwinzoka. Izo nzoka rero zamaze kutwuzura munda nimuduhereza amazi kutubibereye n'abatamakazi. Ntabwo tugenda muri Mutambara, muri Mutambara hagenda abantu bakomeye. Urabona muri Mutambara ntidushobora kugendayo, muri Mutambara hagenda abantu bakomeye. Tumaze kuza ngaha ku ibombo abantu bakuze ntibigera babahereza amazi, bayabahaye naho babahaye umurongo wabo uca uvoma kw'abantu bakomeye bazi guhana ingumu. Twege natwe nta ngumu dushoboye guhana tuca tujya mu bintu by'ibiziba tukaba ari byo tuyora.
Ikibazo cy'amazi kirahari, hariho abana, hariho abaramuka kuvoma amazi akabakamira, hama mu nyuma ugaca usanga nk'igihe cy'isaha zitatu n'inusu ugaca usanga abana bamwe barishwe n'inzara kubera amazi acakama. Bagira baratonda uvomye ibido zibiri ugaca usanga aragiye atanajeje no kuvoma, bamwe ugasanga basubiranye inyuma ibido zigaragara.
Aha mu ikambi turakenya amazi kandi si kuvuga ni kiringo kingana gute, ni minsi yose. Nk'ubu unya amazi yakenye tugenda kuvoma ku Mutambara, naho ku Mutambara ni ahantu kure rwose ushikana ibido wahwereye. Tutagiye ku Mutambara twitaye hafi tugenda kuvoma amazi yuzuyemo ubuyoka epfo ibiziba bya Mutambara, naho nyene ubonye ushikanye ibido ushimira Imana ati Mana urakoze. Twebwe intamba dufise twebwe ababyeyi amazi akenye abana hari igihe uba ushaka kumesura nk'impuzu z'umwana aba yononye ugacubura amazi ucumesesha ugaca usangana ubucafu abana buzi ubucafu gusa. Icyo gituma yo twifuza yuko botwongera nk'amazi.
Tuzaga no kuri tafise ikibazo cy'amazi, tumaze kino cy'amezi atatu atamazi tufise, kandi murazi ko umuntu atagira amazi atagishoboka kumesa, koga, kugira isuku nyene. Murazi ko ari ibintu bigoye atamazi umuntu afise. Kujya turaronka ibyo kujya ariko n'amazi turonka. None tuzobaho gute atamazi turiko turaronka? mukomano tugira isuku ebrayateye ntamazi turonka ebora zoreka kudufataho turashora nko kujya mu ngwara z'ibigo namwe murabizi ukabura amazi waca ku muntu kubera kunuka ukacyawumva nawe wenyene biragutera isoni none tugice twosaba dushaka n'ukuri batugirira ingufu amazi tuze turaronka basi ubu twaronka rimwe bafume bongereza basi amnamabomba abantu turi benshi amabombo ni make amazi nayo ukaza wumva ngo turugaye ngo kugire ejo canke hirya ejo ngo abandi baronke ntago turonka amazi batongereze n'amazi bombaza abakozi
n'amazi dufise ntatwe ma broke hakujya mu 18 mu 19 gushika mu 20 kweri nta bombo na rimwe dufise murakuye kutugarukira by'ukuri mukaduha amazi kwa tosha kuva mu broke ya 20 tukaja muri mutambara kuvoma umusiro wese urarenga twagiye kuvoma ibidimwe kugira uyishikane utura kabiri kweri murakuye kutugarukira by'ukuri abadukuriye mukaduha amazi
natonze kuva saa 9 z'ijoro mvuye hariya muri broke nefu none he ntashe saa 3 nta ni majya amazi ntwaye kandi no muhira abana bamaze indwi yose batoga abana sinkiro nk'amazi yo kubamesurira uduhuzo naje urabona ingene nsa impuzu zamboreye ko sinshishisha ko n'utuzi mu maso araba n'ibigonera ucu bibona ehe inkonda zose nararanye ngizida zitahanye n'ukuri turasabye ikibazo cy'amazi hano cyabaye ndanse badutabare ababishoboye baturonderera amazi kuko ntitwobaho atamazi dufite uko amazi ni yakenewe
rakoze Vedaste mu Rwanda bashikiranganje bagendeye umupaka baragendeye umupaka uhuza Rubavu na Goma basaba abanyamadini hamwe n'abategura inkino kwirinda gutumira ababa mu gihugu cha Congo cyadutsemo Ebola inkuru twateguriwe na Claude Ganza mu Nyamagana.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ba ministri batatu barimo ubuzima ubutegetsi bw'igihugu n'ushinzwe ibikorwa by'ubutabazi basuye umupaka uhuza imijyi ya Rubavu na Goma bari baherekejwe n'abandi bategetsi barimo umuyobozi mukuru wa polisi y'u Rwanda kimwe n'umuyobozi w'ingabo mu ntara y'Iburengerazuba bagenzwaga no kuri ibishyirwa mu bikorwa ry'ingamba zafashwe mu gukumira icyorezo cya Ebola kimaze guhitana abasaga 1,800 barimo babiri bo mu mujyi wa Goma wegeranye n'akarere ka Rubavu no kurebera hamwe ibindi byakorwa kugira ngo byorohe gukumira iki cyorezo kimaze umwaka mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyuma yo kuganira n'abacuruzi n'abahagarariye abandi mu ngeri zitandukanye Ministri w'ubuzima Dr. Diane Gashumba yasabye abategura ibikorwa bihuriramo abantu benshi kwitonda cyane.
Icyo twabwiye abanyarwanda ari abakora amateraniro ari abategura imikino ari abategura imyidagaduro ihuriramo abantu benshi ibi byose ni kwitonda. Muri iki gihe icyorezo kitarabasha kurangira ngo gikumirwe mu gihugu cy'abaturanyi ni ukugira amakenga. Ntabwo byumvikana ko umunyamadini cyangwa utegura imikino atumira abantu baturutse Butembo baturutse Benin ndetse baturutse Goma azi ko hari icyorezo azi ko iyo abantu ari benshi ibyago byo kwandura byiyongera. Ubutumwa tuba hari ni ukuvuga ngo yaboneka nime muhagaritse ayo materaniro cyangwa se niba mumva mudashobora kuyahagarika mutumire abaturuka mu bihugu bitarimo icyorezo ariko tunabe maso n'abaje tubapime tubakurikirane kubera yuko ntabwo icyorezo kizaturuka mu gihugu cyacu cyaturuka hanze aho rero niho tugomba gushyira imbaraga.
Ministri Gashumba avuga ko kuba Ebola itaragera mu gihugu ari uruhare rw'inzego zose anazisaba gukomeza gukaza umurego. Umwe mu banyamadini n'amatorero avuga ko ubutumwa basabwe guha abakristo bayobora bwumvikanye kandi bazabutambutsa uko bikwiye mu rwego rwo gufasha abayoboke babo kwitwararika amabwiriza atuma babasha kwirinda Ebola.
Bivuzwe n'abantu basanga bagira inama nkatwe hari ubwo byumvikana kurushaho bikanacengera. Kuri ubu ngubu ku byerekeranye n'abaza mu misa ni urugero rwa mbere kubabwira yuko nko guhazwa ku rurimi ari ibintu bishobora kubashyira mu kaga ibyo biroroshye kubabwira kandi umuntu akanabihagarika. Kubabwira ko nk'igihe cyo guhana amahoro ya Kristo umuntu yakunamira mugenzi we no kugira ngo baharinde icyo utizeye neza ko bose bakarabye ibyo nabyo ni ibintu byakumvikana ari ukubabwira n'ibi byavugiwe muri iyi nama ngo ntibazajye bihutira kwambuka imipaka bitari ngombwa cyane nabo bakumva ko ari inama ibereye yo kubarinda.
Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase atanga inama ku Banyarwanda baba bakorera ubucuruzi mu mujyi wa Goma umunsi ku wundi cyangwa bajya mu zindi gahunda zo kwirinda kujya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu gihe kivuga ibibazo bya Ebola.
Icyorezo cya Ebola ni icyorezo kibi kandi ngo amagara araseseka ntayorwa. Niyo mpamvu rero niyo yahaba hari amafaranga ubuzima buruta amafaranga. Twaganiriye nabo tugamije kubumvisha ko nta mpamvu zo kwiziringa hakurya kwambuka bitari ngombwa, nta mpamvu zo guca mu cyuho cyangwa se gukora ibitemewe n'amategeko nka za magendu n'abajyaga baza mu nzira zitazwi zakurura ibibazo nta mpamvu zo kugira ngo abana bacu babe bajya hariya hakurya kwigayo kandi mu Rwanda dufite amashuri cyane cyane muri ibi bihe hagaragara ko hari ibibazo twagira ngo twumvikane ku ngamba zatuma dushobora gukumira iki cyorezo kandi twazumvikanaho nabo tugafatanya no kuzishyira mu bikorwa.
Ministeri y'ubuzima isaba abaturage kwitwararika amabwiriza yose bahabwa n'inzego zose no gutangira amakuru ku gihe yatuma bakekwaho indwara bakurikiranwa hakiri kare. Iyi ministeri kandi ishishikariza abakora ubucuruzi kujya bareba ibyo bakeneye bagatuma umuntu umwe bityo bikagabanya urujya n'uruza rwongera ibyago byo kubika icyorezo cyakwinjira mu gihugu. Ministeri y'ubuzima kandi isaba abantu bose gukomeza umuco wo gukaraba intoki n'isabune igihe cyose kuko byica udukoko twinshi, ari nako isaba ko hahurirwa n'abantu benshi nko mu mahoteli, insengero n'ahandi hategurwa hagenewe aho abantu bazajya bakarabira mu rwego rwo gukomeza gukaza isuku. Nibutse gusa ko mu mujyi wa Gomuhanu rubi n'akarere ka Rubavu amaze kugaragara abarwayi bane banduye Ebola, imaze guhitana babiri muri bo, abandi babiri baracyari mu bitaro. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio y'Amerika.
Turabashimiye inshuti mwese mwaduteze amatwi, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.